Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Niwe neza cyose muduteza amatwi ne Eugenia Mukankusa basuhuza ikaze mese kuri radio yanyu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urimo umutekano muke kandi humaze iminsi wumvikanamo amasasu.
Uyu munsi amasasu yatangiye saa 12 za mu gitondo kugeza ubu nyine amasasu karavuga ndetse abaye kumanywa ubu mu masaha y'umugoroba batangiye kwinjira mu mazu batangira kwasa abantu babarasira mu ngo zabo.
Uwo ni bose muyoboke umwe mu bayobozi ba Shikama ishyirahamwe riharanira cyangwa se rivugira abanyamurenge. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya baravuga ko abagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagezweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, programu yatangijwe na perezida wa Amerika George W. Bush mu mwaka wa 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Naho muri Uganda Kizza Besigye umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu yitabye urukiko rwa gisivili afite intege nke abavoka bamwunganira bagerageza kureba uko yarekurwa. Ayo makuru rero tubabwiye mu kanya turaza kubagezaho ku buryo burambuye tuhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Kizza Besigye umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda kuri uyu wa gatatu yitabye urukiko rwa gisivili afite intege nke abavoka bamwunganira bagerageza kureba uko yarekurwa. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Kizza Besigye yaserutse muri sentare mu gihe abamuburanira bariko bagerageza gutuma arekurwa. Umucamanza yatangaje ko amagara ya Besigye atarameze neza kugira akurikirane urubanza rwiwe. Besigye byagaragara ko amagara yiwe atameze neza. Yapfunzwe kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye w'2024 yaciye asubizwa n'imodoka mu ibohero ricunzwe cyane ku murwa mukuru wa Uganda Kampala. Ukubandanya gufungwa kwa Kizza Besigye kuri ko gutuma kamo k'abamushigikiye kuko yorekurwa gatera kiyongera. Baragabisha ko akeneye kuvugwa kandi ko yotegerezwa kuvanwa mu buryo apfunzwemo. Angaza ko icyo mushikira ari mu minyororo bishobora gutuma haba uruhagarara rwo kwiha inkumbi mu gihugu. Umuryango wiwe watangaje ko yatanguye kugarariza gufungura mu ntumbero yo kwiyamiriza ukubandanya gufungwa kwiwe. Sentare nkuru ya Uganda mu kwezi kurangiye yafashe ingingo ko sentare za gisirikare zidashobora gucira imanza abasivili. Batangaje ko we n'abandi bagirizwa hamwe ibyaha muri sentare ya gisirikare bari kuba barekuwe buno nyene. Abategetsi b'ubutungane bavuze ko bariko barihweza ibyemezo bafite kuri Besigye kugira bamwegeke ko ibyaha muri sentare ya gisivili.
Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya bavuga ko bagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagezweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, programu yatangijwe na perezida wa Amerika George W. Bush mu mwaka wa 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Abantu barenga 135,000 ni ukuvuga hafi 11% by'abatuye Kisumu banduye virusi itera sida ugereranije n'abanduye mu gihugu hose. Nubwo ubutegetsi bwa perezida Donald Trump wa Amerika bwatangaje ko budohoreye ubuvuzi burengera ubuzima mu mavuriro yaterwaga inkunga na PEPFAR, ibigo byatangaga imiti igabanya ubukana bwa sida ikisumu byarafunze nyuma gato yuko imfashanyo ya mbere ihagaritswe kandi ibi byose biracyafunze. Programu PEPFAR yahagaritswe mu buryo butunguranye mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwo perezida wa Amerika Donald Trump yahagarikaga gahunda nyinshi z'imfashanyo z'amahanga iminsi 90. Mu mwaka wa 2023 ambasade ya Amerika muri Kenya yavuze ko yakoresheje miliyari 8 z'amadolari mu myaka 20 mu bikorwa bya PEPFAR muri iki gihugu. Izo programu zageze ku bantu hafi miliyoni 1,300,000 bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kandi zarengeye ubuzima bwa miliyoni z'abantu. Mu cyumweru gishize umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières wemeje ko programu zo gukumira ubwandu bwa virusi itera sida n'iziyobowe n'abaturage ubwabo zigamije gucunga ubwo bwandu zari zigikomeje guhagarara mu karere. Tukore chabajeza hama kurafu kwa hirja na hino kuisi, generali Keith Kellogg wo ninunga ya prezida wa Amerika Donald Trump muri Ukraine no mu Burusiya kuri wa gata tu ya tangaze ko Amerika yumva ko Ukraine ikeneye guhumurizwa ku byerekeye umutekano wayo. Fide niyonga wana none arakomeza.
General Keith Kellogg bwa amenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev ko ari muri ico gihugu kumviriza impungenge abategetsi bacu bafise hanyuma garuke muri Amerika gucira ku mayange President Trump ivyo bamushikirije. General Kellogg yatangaje ko Amerika ishaka ko ingwano muri Ukraine irangira kandi ko vyoba biri kuneza ya karere n'amakungu. Ibiganiro muri Ukraine biriko biba mu gihe hari utwigoro two kurondera gutorera inyishu ingwano yo muri Ukraine. Perezida w'u France Emmanuel Macron yakiye kuri wa gatatu abategetsi b'ibihugu by'Iburaya ku nshuro igira kabiri y'ibiganiro ku ntambara yo muri Ukraine n'imfashanyo Iburaya buho ico gihugu. Intumwa ya Amerika muri Ukraine n'Uburusiya yarabonanye kandi mu ntango zindwi n'abategetsi b'ibihugu by'Iburaya. Umunsi wa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio yaragiranye ibiganiro n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov muri Arabia Saudite. Marco Rubio yaratangaje Ukraine n'Uburusiya vyotegerezwa kugira ivyo bihereraniye kugira amasezerano y'amahoro arama afundikwe.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yaretse kwitabira inama y'iminsi ibiri y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize itsinda G20 ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi n'ibirimo gutera imbere izatangira kuri uyu wa kane muri Afurika y'Epfo. Fide Niyongabo none akomeza inkuru.
Marco Rubio ntazokwitaba iyo nama inyuma yuko nebaguye Afrika y'Epfo igihugu kizokwakira iyo nama inyuma yaho atangarije kwico gihugu kigwanya Amerika aho kuja mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu bigize umugwi G20. Marco Rubio kuri uyu wa gatatu yatahuse muri Amerika avuye mu rugendo rwiwe rwa mbere mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yari ayoboye abategetsi bari baserukiye Amerika mu biganiro n'abategetsi b'u Burusiya ku ngwano muri Ukraine byabereye ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyad. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio yaravuganye n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'u Bufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubwongereza n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'u Buraya ari mu ntumbero yo kubacira ku mayange ku byo yarahejeje kuganira ko kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Titezwe ko abategetsi bakomeye baserukira ibihugu by'Iburaya co kimwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov n'uwu Bushinwa Wang Yi bitaba inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire bo mu gwi G20 izotangura kuri wa kane mu gisagara ca Johannesburg. Amerika izoserukirwa n'abategetsi bo ku rwego rubayabaye.
Shuti muduteza amatwi hayo aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze Fide Niyongabo umfashije kuyabagezaho. Ni kuri radio yanyuzwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudusange no kuri internet kuri waisatu akadomo radio yacu vewa akadomo com kuri YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni vewa radio yacu. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika tubikomereze ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga bigari. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye hejo kwa gatatu mu mujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'umutwe wa Mama 23 nk'uko abahatuye babyivugira. Fide Niyongabo abahaye inkuru.
Ababa mu gisagara cya Uvira n'abategetsi baho batangaje ko habaye ubusahuzi n'ubwicanyi bw'abantu batari bake. Bavuga kandi ko ibiziga by'abantu bishwe byari mu mabarabara. Bamenyesheje kandi ko abasirikare ba leta bafashe ku nguvu ubwato kugira bahunge baciye mu kiyaga Tanganyika. Bongeye bavuga ko abanyororo bari mu ibohero ryo muri icyo gisagara batorotse. Abagwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu mugwi M23 bateye bagana igisagara casange kiri hagati ya Kamanyola na Uvira inyuma yuko bigaruriye igisagara ca Bukavu mu mpera z'indwi irangiye. Bari bigaruriye igisagara ca Kamanyola kuri uyu wa kabiri w'indwi. Amakuru atangazwa avuga kandi ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Uvira batekewe n'ubwoba. Umwe mu bategetsi bo mu gisagara ca Uvira atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko abantu ariko baricwa mu gihe ubusahuzi bukogwa na bamwe mu bagize FRDC na Wazalendo.
Tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Timu Ishimwe amaze kuvugana na Bose Muyoboke umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryitwa Shikama rivugira abanyamurenge uri mu mujyi wa Uvira aratangira amubwira uko umutekano wifashe muri uwo mujyi.
Umutekano umeze nabi cyane, dufite umutekano mubi nubwo tugezemo iminsi cyane ariko wabaye mubi cyane uhereye ku munsi wa na gatanu. Niwo munsi guverinema ya Sud Kivu cyangwa se ya province ya Sud Kivu yatangiye kutugeraho hano bahunga. Uwo munsi batwikiye n'umusore wacu, umusore witwa Nzayiramya Fidel. Ugweru uwo munsi umutekano wacu wakomeje kuba mubi cyane kugeza uyu munsi w'igitondo. Kugeza uyu munsi aya masaha tuba tuvugana umutekano umeze nabi cyane.
Uwo musore uvuze wishwe yishwe nande kubera iki?
Yitwa Nzayiramya Fidel. Yishwe n'abitabaza lendo abo twebwe twita abamayimayi. Abamayimayi ni bo bamwishe. Ubwo yari atembereye yavuye muri quartier agiye mu yindi bahita bamurasa. Bamuziza ko ngo ni M23.
Mwabwiwe n'iki ko ari bo bamurashe?
Bamaze kumufata arabatumenyesheje ko bamufashe. Mu gihe dutangiye guhamagara inzego z'umutekano, ubwo deja twabonye bamaze gushyira foto yiwe kuri rezo sosiyo, bo bamaze kumwishyura.
None ubu tuvugana muri kano kanya umutekano umeze gute? Hari amasasu ari kumvikana aho ngaho re?
Amasasu guhera uwo munsi wa gatanu yabaye menshi, twayarayemo nani posho twayiriwemo tuyararamo. Niyinga ntabwo abantu bigeze basenga, abantu biri mu masasu kugeza umugoroba. Amasasu yagabanutse ku wa mbere no ku wa kabiri. Uyu munsi amasasu yatangiye saa kumi na zibiri za mu gitondo, kugeza ubu nyine amasasu karavuga, ndetse abaye ku manywa. Ubu mu masaha y'umugoroba batangiye kwinjira mu mazu, batangira kubasa abantu babasira mu ngo zabo, bakurira ibipango bagakibuka indani bakarasa abantu. Ubu ngubu dufite inkomeri, abakomerekejwe n'abasirikare ba FARDC. Icyo nicyo kibazo dufite, ko bahura n'umuntu bakamunyaga, ndetse nta n'uwo banahuye nawe mu mihanda. Ubu noneho bigeze aho babasanga mu mpango iwabo. Iyo niyo situasiyo turimo.
Bari kubabwira impamvu bari kubica cyangwa mwebwe mutekereza ko impamvu abo bazarendo cyangwa se FARDC bari kwinjira mu ngo z'abantu bica impamvu ari iyi?
Impamvu cyane cyane tushobora kuvuga ko ari umuco wabo. Umuco wabo ni ukunyaga no kugira nabi, izo ni ibisanzwe, ni umuco wabo. Noneho iyo bageze mu nzu wenda ibyo bashaka ntibabibone, bahita bakurasa.
Ni ukuvuga rero ko ntabwo mutekanye.
Nta mutekano, tugize iminsi ine dukingiranye mu nzu udasohoka, nta muntu ugera ku isoko, nta mudamu uja guhaha, nubwo ufite umurwayi umujana ku bitaro. Mutekereze kuva iminsi ine irashize tumeze gutyo, uyu munsi wa gatanu abandi barasohoka bakagera iyo bagomba kugera, ariko twebwe ntidushobora gupima. Ariko uyu munsi noneho n'abandi moko nabo bapfuye, uwo basabaga telefone cyangwa ikindi kintu ashobora kuba afite amafaranga ntayatange vuba vuba, bahita kamurasa agapfa. Hapfuye abasore bamwe tuzi duturanye hano tunakorana imirimo isaha.
Nta bantu bari guhunga?
Abahunga barahunze, abandi barahunga, bafite inzira yo kuja i Bujumbura, ariko twebwe nta nzira nta verture nimwe dufite. Ntidushobora gufata inzira ije i Bujumbura, n'abazarendo bari mu nzira, ntidushobora kunyura inzira plene ngo tuje ahandi ariho hose, ntidushobora gufata imisozi. Ubuhungiro bwacu ni mu mazu indani, ubungubu nayo batangiye kuyadusangamo. Urumva ko turi mu kaga gakomeye cyane kamaze kuturenga.
Niba muri mu mazu aho mudashobora gusohoka, mufite ibyankenerwa, ubwo ni ukuvuga amazi, mufite umuriro w'amashanyarazi, mufite ibyo kurya, mubayeho gute muri make?
Izo ngizo ni ikibazo kigoye, kuko ntabwo twagiye tugera buri muri mu rugo rwose ngo turugeremo, ariko ntabwo abantu babayeho neza. Abantu ntabwo bafite dabora amazi, amazi ntayo dufite. Kura barashe hot tension, ari amasinga manini barayarashe kugira babone uburyo biba. Ubu ngubu turi mu mwijima, hanyuma ibiryo urumva sinshobora kuvanga abantu bose babuze icyo bafungura. Hari abantu deja bari biteganyije bafite icyo bashobora gufungura, hari n'abandi badafite n'icyo bashobora gufungura, bishwe n'inzara, sinzi bashonje cyane.
Hari amakuru avuga ko hari imirambo igenda igaragara ku mihanda y'aho ngaho muri Uvira, hari icyo waba ubizeho?
Imirambo yagumye kugaragara kuva ku munsi wa gatanu, ubwo abazalendo bishyaga ingabo za FARDC kandi bakica na gutyo bitwa ngo barakorana. N'uyu mwanya mutoya bamaze kwica abandi basirikare ahangaha mu mujyi, babisha abasirikare mu mwanya ba FARDC. Iyo mirambo yose iracyari mu mihanda, ku manywa barashe abandi basore Mulongwe, aho ni muri karitsiye nyine bita Mulongwe. Mu mwanya nibo barashe undi mudamu wacu umunyamurenge, ubu ngubu yajyanywe ku bitaro. usibye ko twabuze no mugato mugeraho ngo tunamuheze namaraso kuko akeneye amaraso ariko nta buryo ubutabazi bushobora kumugeraho
muyoboke none kugira ngo wumve mutekanye murasaba iki muragisaba nde
kuvuga ngo twumve dutekanye nuko dushobora kubona abatabazi umwanya wose tutarabona abatabazi abantu bashobora gushira umwanya wose mukumva ko abantu bose bashize abantu bose bashobora kubikira mu mazu bagashira abo twasizeye ni FDC umva ko ariyo yatangiye kwinjira mu bipango igendera sabantu ibica
boss muyoboke ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga za ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza chanelia mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika tadijwi rya Amerika i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi ibiganiro byacu birakomeje Leta y'u Rwanda yahagaritse inkunga yahabwaga n'igihugu cy'Ububiligi igenewe ibikorwa by'iterambere. Iyo nkunga yari kuzatangwa kuva muri 2024 kugeza 2029 ingana na miliyoni 90 z'amafaranga y'amanyaburayi. U Rwanda ruvuga ko inkunga itagomba kuba igikoresho cyangwa se gukoreshwa nk'igikangisho. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe atangira amubwira icyatumye u Rwanda rufata icyo cyemezo.
Iki cyemezo cyari ngombwa kuko Ububiligi bwari bumaze igihe bufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugerageza kumvisha amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko bagomba gukatira imfashanyo u Rwanda guhagarika imfashanyo kandi n'imfashanyo ijyanye n'ibikorwa by'iterambere ubusanzwe imfashanyo ijyanye n'iterambere ntabwo igomba gushyirwamo politiki kuba Ububiligi bwarahisemo gushyigikira ku mugaragaro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo bitutwaye ariko ikibazo ni uko bubikoresha noneho bukaba bushakisha kugira ngo inkunga twadusanzwe duhabwa ihagarikwe rero ni bitashobora kwihanganirwa ariyo mpamvu twahisemo guhagarika by'agateganyo hagati y'u Rwanda n'Ububiligi
iyo muvuga yuko iyo nkunga muyihagaritse ibikorwa byari bisanzwe bigendera kuri iyo nkunga bizagerwaho bite
bizagerwaho ku bundi buryo ntabwo uburyo ari Ububiligi bwonyine bufite ibikorwa byari bihari bizakomeza kandi uburyo buzaboneka icyo dushobora kwihanganira ni uko Ububiligi bukoresha imfashanyo buduha mu bikorwa by'iterambere kandi ibyo bikorwa haba Ububiligi n'abandi baterankunga bose bemera ko dukoresha inkunga ku buryo bunoze ku buryo buhuye n'icyo iyo nkunga yaduherewe
urugero nk'umwaka 2022 Ububiligi bwatanze bwahaye u Rwanda inkunga ingana na miliyoni hafi 45 z'amafaranga y'amayero ayo mafaranga mu gihe Ububiligi butatanze u Rwanda ruzayavana he niba rwari ruyakeneye
twebwe nk'uko nabikubwiye u Rwanda ni igihugu cyihesha agaciro ntabwo ari ayo mafaranga bakangisha azatuma tutiteza imbere kuko nabikubwiye uburyo burahari kandi n'uburyo burashakwa ntabwo rero dushobora kwemera yuko igihugu cyahisemo gufatanya na Kongo kugira ngo kiturwanye kishaka ukuntu cyumvisha amahanga ko agomba kudufatira ibihano ko twakomeza gufatanya n'icyo gihugu ku buryo ubwo aribwo bwose
muravuga yuko iyo nkunga muhagaritse yagombaga kuzatangwa kuva mu mwaka 2024 kugeza 2029 n'uvuga imyaka 5 na mayero agera ku mamiliyoni hasi ijana na mayero miliyoni 95 yagombaga kuzakoreshwa mu buhinzi agakoreshwa mu buvuzi agakoreshwa mu guteza imbere imigi ndetse no mu micungire y'igihugu
ntabwo kuba tudafite inkunga y'Ububiligi igihugu kizahagarara u Rwanda ni igihugu kigenga urwanda ni igihugu gifite gahunda y'iterambere, urwanda ni igihugu gifite n'abandi baterankunga, rero tuzakomeza gahunda yo kwiteza imbere hatari mu Bubiligi.
Bamwe mu baterankunga b'u Rwanda barimo Ubwongereza, uyu munsi bwatumye ambasade y'u Rwanda i Londres bumusaba kwisobanura ku kibazo turimo tuganiraho cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse basabye u Rwanda ko ruvana ingabo muri Kongo. Ibyo byo mwabyakiriye mute?
Nibyo bamamagaye bamusaba kwisobanura, ariko nawe yabasobanuriye kandi ababwira yuko haba Ubwongereza n'umuryango mpuzamahanga gukomeza kwirengagiza ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda, gukomeza kwirengagiza yuko ku mupaka wacu hari ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR b'abajenosideri ba FDLR n'izindi ngabo z'amahanga Barundi SAMIDRC, ko ari ibintu bibangamiye umutekano wacu. Kandi ambasada Busingye akaba yanababwiye yuko kuba barebera ihohoterwa ry'abanyekongo bafite bavuga ikinyarwanda, abanyekongo b'abatutsi, ari nabyo ari ibintu bitaboneye. Twebwe u Rwanda tugomba kureba inyungu zacu, inyungu z'umutekano w'igihugu, ntabwo ari ibihugu by'amahanga, ibihugu by'abaterankunga bizajya bitubwira ko turinda umutekano wacu, kuko nta wundi muntu uzawuturindira, kandi ntabwo ari ibyo bihugu bigomba kudukangisha izo nkunga kugira ngo u Rwanda irukomeze kuzuza inshingano zarwo arizo kurengera abaturage b'igihugu.
Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye. Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye.
Radio Ijwi ry'Amerika. Uminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévot yatangaje ko igihugu cye cyakiriye icyemezo cya Leta y'u Rwanda. Akoresheje urubuga rwe rwa X, Minisitiri Maxime Prévot yagize ati: kubera ivogerwa ry'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahame agenga umuryango w'abibumbye bikozwe n'u Rwanda, Ububiligi bwagaragaje ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibyemezo bitajenjetse, kandi bwari bwaratangiye gusuzuma isubirwamo rya gahunda y'ubutwererane nk'uko nari nakomeje kubivuga kenshi. Tukiriho kuri aya makuru hajyanye n'ubufatanye n'igihugu cy'Ububiligi, Uburundi n'Ububiligi kwa kabiri byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu iterambere. Amasezerano azagenga umugambi wiswe ntusigara inyuma uzamara imyaka itanu. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanijwe n'inshuti zayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Ndayishimiye hari Kigali mu Rwanda.
Nkuko bishikirizwa na Barthe Penwart yitegera cy'umuyobozi mukuru mu gihugu cy'Ububiligi ajeje byo gushanya mu iterambere no gufasha kiremwa muntu, ayo mafaranga imiliyoni 75,000,000 by'amanyaburaya bije gufasha u Burundi mu mugambi ntusigara inyuma. N'umugambi uzokorerwa mu ntara ya Cibitoke iri mu buseruko bushira uburengero bw'u Burundi n'intara ya Kirundo iri mu buseruko bw'igihugu. Mbere yo gutera umukono ku mategeko agenga kongera gukorana hagati y'u Burundi n'Ububiligi mu kiringo imyaka itanu, Bart Penwart avuga ko ayo mahera ari igice cyayagize uko gufashanya, kandi ko ari intango yo kongera gusubiza itoto ugufashanya kw'ibi bihugu. Akemeza ko Ububiligi bwiteguye gukorana n'u Burundi bubanje kuvugana n'inzego zibijejwe.
C'est vrai, il s'agit du premier programme conclu depuis celui de 2010.
Nivyo, n'umugambi wa mbere twumvikanye ko kuva mu 2010 turiyemeje, kandi tuzoguma dukorana mu kunagura imibereho y'abanyagihugu tubanje kumvikana namwe indongozi. Nico gituma uyu mugambi mushasha uzokwisunga cane kugarukira ku banyagihugu bo hanyuma y'abandi, abakenyezi, abakobwa n'urwaruka. Gushira inguvu ku ntara ya Cibitoke na Kirundo bihuye cane n'ivyo umugambi ushingiyeko.
Cibitoke et Kirundo répond au besoin d'une forte cohérence.
Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, Seridimana irerekana umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere, yibutsa ko imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'Ububiligi bifite imyaka irenga ijana, kandi ko nubwo hari ibyagiye biracamwo bigatosekaza imigenderanire y'ibyo bihugu, Uburundi bwifuza kubona Ububiligi busubiye kuba mu bihugu bya mbere bifashanya n'u Burundi.
harabaye ibihe bitoroshe, ibihe byo kutumvikana byashobora no kudutandukanya, ariko ineza yaratsinze, ntitwigeze dushika kuri iyo ntambwe ibabaje. Ubwo bucuti bwatumye habaho ugufashanya kumvikanyweko kandi ngirakamaro mu bisata bitandukanye. Icyifuzo cacu ni ukongera kubona Ububiligi bwongera gusubira kuba vyihuse umufatanyabikorwa wa mbere, kandi ndabona ko turi mu nzira nziza.
Amategeko agena ugufashanya kw'ibihugu by'Uburundi n'Ububirigi yatanguranye n'umugwi ugizwe n'Abarundi bo mu bisata bitanu nko mu burimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, gushigikirana n'ibindi hamwe n'Ababirigi. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire basaba izo mpande zibiri gushira hamwe no gukoresha ubushishozi ku neza ya bose.
Mu kugira intango nziza, nashaka kubahamagarira gutangurana iki kiringo gikomeye no gushira hamwe. Ku ruhande rwacu twariyemeje ko ataco tutazokora kugira ngo uyu mugambi ushike ku ntumbero twumvikanye. Mpamagariye ubushikiranganji mu bisata vyabwo birabwa n'uyu mugambi gukoresha ubumenyi, ubushishozi n'umwete basanganywe kugira ngo ibikorwa byatowe muri uyu mugambi biranguke imbere y'uko uyu mugambi urangira.
Umugambi ntusigare inyuma, uzorangurwa mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'2024 gushika mu mwaka w'2028. Igihugu c'Ububirigi congeye kubyura ugufashanya n'Uburundi inyuma y'imyaka hafi 10 bwari bwarahagaritse imfashanyo. Ni kuva inyuma y'imigumuko yo mu 2015 yiyamiriza ukwitoza kuwahoze arongoye Uburundi umuhisi Petero Nkurunziza.
Ikira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizira muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata uri umunyarushangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shefe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Shuti mwari muduteza matwi turi hafi gusezeranaho, ariko ntitwagenda tutababwiye muri make amakuru twabagezezeho. Twabwiye ko Kizza Besigye, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, kuri wa gatatu yitabye urukiko rwa gisivile afite intege nke, abavoka bamwunganira bagerageza kureba uko yarekurwa. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya bavuga ko abagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagizweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, programu yatangijwe na Perezida wa Amerika George W. Bush mu mwaka 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Abantu barenga 135,000, ni ukuvuga hafi 11% by'abatuye Kisumu banduye virusi itera sida ugereranije n'abanduye mu gihugu hose babarirwa muri 3%. Twabwiye ko General Keith Kellogg, intumwa ya Perezida wa Amerika Donald Trump muri Ukraine no mu Burusiya, kuri wa gatatu yatangaje ko Amerika yumva ko Ukraine ikeneye guhumurizwa ku byerekeye umutekano wayo. Twanabwiye kandi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yaretse kwitabira inama y'iminsi ibiri y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bigize itsinda G20, ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi n'ibirimo gutera imbere, izatangira kuri uyu wa kane muri Afurika y'Epfo. Twanabwiye ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye ejo kwa gatatu n'uyu munsi mu mujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mirwano ikomeje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'umutwe wa 2023 nk'uko abahatuye babyivugira. twababwiye ko Leta y'u Rwanda yahagaritse inkunga yahabwaga n'igihugu cy'Ububiligi igenewe ibikorwa by'iterambere ingana na miliyoni 90 z'amafaranga y'amanyaburayi. Aha rero hakaba ari naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye. Twashimiye kwa mwa duteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari Adel Santos na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Eugenia Mukankusi mwumvaga kuri mikoro. Tubifurije amahoro n'umunsi mwiza.